Murumva radijwe rya America iravugira hi Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Mu Rwanda turi kuri FM 104.3, mu Burundi ijwi rya America riravugira ku mirongo migufi metero 19 na metero 22. Niriwe neza nshuti muduteze amatwi. Neje niya mukankosi basuhuza hikaze makuru yacu yo ku mugoroba. Mu Burundi abarobyi aho bakorera hose hafi y'ikiyaga cya Tanganyika bahiye ubwoba ko bashobora kwandura indwara zituruka ku isuku nke.
Amakina turafize nyine ko dusobora gutegwa n'ingwana n'ingara furani babona ni naho kutanga n'ikindi nameze nsafu ni nyinshi ico dusaba nka komitiro ngo ikiro by'isanke nabandi bo baba bizezwe kuba tuzanira utuzipotora kwiherera mu ngara.
Uyu ni umwe mu barobyi bakorera ku nkengero z'icyaga Tanganyika mu ntara ya Rumonge. Urukiko rw'ikirenga rwa leta ya Colorado hano muri leta zunze ubumwe za Amerika uyu munsi rwatangira kuburanisha ubujurire mu rubanza rw'abaturage bashaka kubuza Donald Trump kwandikwa ku rutonde rw'abakandida mu matora y'umukuru w'igihugu ataha. One uyu munsi yasabye iperereza ridafite aho ribogamiye ku gitero cy'indege hitagira umuderevu y'igisirikare cya Nigeria cyahitanye abaturage batari munsi ya 85 bizihizaga umunsi mukuru wa Kiisilamu ku cyumweru gishize. Naho umuryango ugizwe n'ibihugu bitanu witwa G5 Sahel washyiriweho kurwanya abajihadiste mu karere ka Sahel ugiye guseswa. Ayo makuru hamwe n'ayandi tugiye kubagezaho ku buryo burambuye mu kanya, nimujye kure. Duhere ku makuru havugwa hirya no hino ku isi. Biteganyijwe ko Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky haboneka kuri wa gatatu mu nama y'abategetsi b'itsinda G7 rigizwe n'ibihugu byateye imbere kurusha ibindi ku isi mu byerekeye ubukungu. Ni inama iza kuba hifashishijwe ikoranabuhanga rya video. Inkuru tubaza Fide Niyongabo.
Perezida Zelensky araza kuronka karyo ko gucira ku mayange abo bategetsi kukugena ibintu byifashe muri Ukraine hafi y'imyaka ibiri kuva Uburusiya butanga ibitero muri icyo gihugu. Ibyo bitero byatumye ibihugu bitari bike biha Ukraine ifashanyo ya gisirikare hamwe n'izindi fashanyo zigenewe abanyagihugu. Inama kuri wa gatatu ibaye umunsi umwe inyuma y'uko Zelensky ahebye gushikiriza ijambo hakoreshejwe ubuhinga bwa video abagize inama nkenguzamateka ya Amerika. Yari bitegekanijwe ko asaba ko Amerika ibandanya gushigikira igihugu ciwe. Avuye mu gikorwa cyo kwiyamamaza mu gisagara cya Boston muri leta ya Massachusetts mu ijoro ryo ku munsi wa kabiri, Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden yatangaje ko Ukraine itegerezwa kubandanya kuronswa ifashanyo. Umumenyeshamakuru yamubajije niba hari abashingamateka cyangwa abakenguza amateka bo muri Kongere ya Amerika yavugishije ku vyerekeye kubandanya guha ifashanyo Ukraine. Perezida Biden yavuze ati:
"Yes, a couple and yego arabona vugishije kudashyigikira Ukraine byagira ingaruka zikomeye cyaba biciye ukubiye n'inyungu za Amerika n'inyungu z'amahanga. Kutayishyigikira yaba ari amakosa akomeye. Icyo gituma tugomba gushyira ibintu mu buryo."
Mu kwezi kw'icumi k'uyu mwaka leta ya Perezida Biden yasabye Kongere ya Amerika hafi y'imiliyaridi 106 y'amadolari agenewe Ukraine na Israel hamwe no gukomeza umutekano ku mbibe z'igihugu.
Umuryango witwa G5 Sahel ugiye guseswa. Warugizwe n'ibihugu bitanu byari byarashyizwe hamwe kugira ngo birwanye imitwe y'abajihadiste mu karere ka Sahel. Edi Rwema akomeza inkuru.
G5 Sahel yashinzwe mu mwaka w'2014 yarigizwe n'ibihugu bya Mauritania, Chad, Burkina Faso, Mali na Nigeria. Ufaransa bwari bwifitemo uruhare runini. Kuwa gatandatu w'icyumweru gishize Burkina Faso na Nigeria batangaje ko bawuvuyemo. Mario yari yarasohotsemo mu 2022. Hari hasigayemo rero Chad na Mauritania bonyine. None nabo mu itangazo rimwe bashize ahagaragara bavuze ko bagiye gukurikiza ibikubiye mu ngingo ya 20 y'amasezerano nshingiro ya G5 Sahel. Ingingo ivuga ko umuryango ushobora guseswa biramutse bisabwe byibura n'ibihugu bitatu mu bawugize. Mu by'ukuri biriya bihugu bitatu byarangije gusohokamo ntibisaba bitomoye ko umuryango useswa, ariko na mbere na kare G5 Sahel yamye ijegajega. Mu 2017 yashinze umutwe w'ingabo umwe wo kurwanya imitwe y'abajihadiste nyamara ntacyo wagezeho ahubwo ubwicanyi bwariyongereye bukomeza guhitana abantu ibihumbi n'ibihumbi abandi amamiliyoni babaye impunzi abahanga bemeza ko G5 Sahel yabaye imwe mu mpamvu z'akaduruvayo ka politike bakurikije kudeta zabaye muri Mali mu 2020 muri Burkina Faso mu 2022 no muri Nigeria mu kwa karindwi gushize none ahubwo mu kwezi gushize batangaje ko bibumbi hamwe bavuga ko bagiye gushinga leta zunze ubumwe zabo bwite.
Amakuru havugwa hirya no hino ku isi arakomeje. Umuryango mpuzamahanga ONU kuri uyu wa gatatu wasabye iperereza ridafite aho ribogamiye nyuma yaho igitero cy'indege itagira umuderevu igisirikari cya Nigeria gihitanye abaturage batari munsi ya 85 barimo kwizihiza umunsi mukuru wa Kiisilamu ku cyumweru gishize. Inkuru mugezwaho na Fidene Yongabo.
Ibiro by'umutegetsi mukuru w'ishyirahamwe ONU bijejwe agateka ka muntu byasabye abategetsi ba Nigeria gukora itohoza ryuzuye kandi ataho rihengamiye hamwe no gutuma abagize uruhara mu byabaye ku munsi w'Imana urangiye babibazwa. Ni mu gihe botegerezwa guhindishi y'akababaro abahasize ubuzima canke bakomeretse hamwe n'imiryango yabo. Benshi mu bapfuye ku munsi w'Imana urangiye bari abapfaso n'abana n'abageze mu zabukuru. Ivyo biro vyatangaje ko abategetsi ba Nigeria babuze ko abasivile bapfuye byabaye impanuka. Yamari ibyo biro byasabye ko ingingo zose zishoboka zofatwa muri kazoza kugira abasivile bakingigwe hamwe n'ibibanza by'igisivile. Umuvugizi w'ibyo biro Saif Magango yatangaje ko abategetsi ba Nigeria bategerezwa gusubira kwihweza amategeko igisirikare cyisunga n'uburyo bwo gukora ibishoboka kugira impanuka ntiyabaye ku munsi w'Imana urangiye ntizisubire kuba. Perezida wa Nigeria Bola Ahmed Tinubu yategetse ko habitohoza ku munsi wa kabiri. Hari nyuma yuko igisirikare cyemeye ko imwe mu tudege twacu tutagira abadereva bita drone yari ikoreshejwe mu gitero ku migwi yitwaje ibigwanisho yishyize mu bitabaye n'impanuka abanyagihugu baba mu mihana yahitwa Tudun Biri iri mu buraruko bushira uburengero bwa leta ya Kaduna. Bari mu birori by'idini rya Kiislam bihimbaza amavuko y'umutumwa Mohammed.
Amakuru hehirya no hino ku isi tuyasoreze mu burasirazuba bwo hagati. Intambara hagati ya Israel na Hamas irarushaho gukomera mu majyepfo ya Gaza. Inkuru mugezwaho na Oriane Tangijaka.
Kuri uno munsi wa gatatu impande zombi zatanye mu mitwe bikomeye mu ntara ya Gaza. Ibyo bitero bikaba bibandanye kuremera abanyagihugu ba Palestina babandanye kubura aho bahungira cyangwa ubufasha bw'abagira neza. Igisirikare cya Israel cyatangaje kuri uno munsi wa gatatu ko cyagize ibitero byo mu kirere mu bibanza bishika ku 250 muri Gaza mu munsi umwe. ONU yaramenyesheje ko byibonekeza ko Israel yongereje uburemere bw'ibitero byayo by'amabombe igira muri Gaza kuva ku mutaga w'umunsi wa mbere. ONU ivuga kandi ko abagwanyi b'abanyepalestina nabo nyene bongereje inguvu mu bitero byabo byo ku butaka harimo iby'amarokete ategwa muri Israel. Abategetsi mu gisagara cya Israel bavuga ko bariko barakikuza igisagara cya kabiri kinini cy'ubumanuko bwa Gaza, Khan Yunis. Ibyo bitero byiyongereye mu bumanuko bwa Gaza bibaye inyuma y'ibindi byagizwe mu buraruko bwaho harimo ibyagizwe mu gisagara gikuru cya Gaza. Bibaye kandi inyuma yaho igisirikare cya Israel kigabishije abantu ko bohungira mu bumanuko bwa Gaza kikongera kikabategeka kwirinda ahari bitero.
Barakoze bagenzi bacu Oriane Tangishaka, Hedi Rwema na Fidene Niyongabo batugejejeho amwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi. Ni kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Turi no kuri interinete kuri www.radio.com no ku mbuga zacu zitandukanye YouTube, Facebook, Instagram na X. VOA radio yacu noneho amakuru y'ibiyaga bigari ibya Afrika. Umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu Amnesty International watangaje ko Inteko Ishinga Amategeko y'u Burundi igomba gushakira ibisubizo ibibazo bitari bike mu itegeko ryemejwe mu mwaka wa 2016 rirwanya urugomo rushingiye ku gitsina. Fidene Niyongabo afite iyi nkuru.
Ishyirahamwe Amnesty International ivuga ko ibintu bidahuye biri hagati y'iryo tegeko n'amategeko mpanabyaha yemejwe mu mwaka wa 2017 bituma ibintu bidatomora neza ku byerekeye amategeko abacamanza bo kwisunga. Amnesty International yavuze ko gutorera inyishu cyo kibazo byotuma abagera migwa namabi akogwa yisunze igitsina bakingirwa kandi baronswa ubutungane kurushiriza. Umuyobozi w'ishyira hamwe Amnesty International mu karere ko muri Afrika mu buseruko niyo mu manuko Sarah Jackson yavuze ko mu gihe itegeko rihana mabi akogwa afatiye ku gitsina ryo mu mwaka wa 2016 ari intambwe ikomeye yashitswe ko iri kwizi bisabwa na karere cyangwa namakungu. Sarah Jackson yatangaje ko itegeko ryo mu mwaka wa 2016 ryongeye ibitari bike mu ntumbero yo kugwanya mabi akogwa afatiye ku gitsina ngo gusigura neza ivyerekeye gufata abantu ku nguvu. Yamara yasiguye ko ku bibazo bimwe bimwe iryo tegeko rihonyanga agateka ka muntu ngo guta amakosa ku bakoregwa amabi afatiye ku gitsina. Ishyirahamwe Amnesty International itangaza ko kuba itegeko rihana mabi akogwa afatiye ku gitsina hari ivyo ridahuriye ko n'amategeko mpanabyaha hari bigira ingaruka mbi kuri zimwe mu ngingo zifise akamaro gakomeye z'iryo tegeko. Akarorero igihe amategeko mpanabyaha yahinyanyurwa mu mwaka wa 2017 ntiyakoresheje insiguro ya nyuma yerekeye gufata abantu ku nguvu yatanzwe n'itegeko ivanya mabi akogwa afatiye ku gitsina ryo mu mwaka w'imbere yaho w'2016. Insiguro muri iryo tegeko ku byerekeye gufata abantu ku nguvu bivuga ko ibyo biba mu gihe atakumvikana kuba kwahabaye. Amategeko mpanabyaha yo mu mwaka wa 2017 yagumijeho insiguro ya kera ishimikira ku ikoreshwa ry'inguvu. Ishyirahamwe Amnesty International ryavuze ko insiguro yuzuye yisunga amategeko mpuzamakungu ku byerekeye agateka ka muntu ku bijyanye no gufata abantu ku nguvu ari iyi mu itegeko ryo mu mwaka wa 2016. Iryo tegeko riratomoye ku bacamanza, abashikiriza manza, abapolisi n'abandi bategetsi bajejwe ubutungane no kubahiriza amategeko. Ishyirahamwe Amnesty International ryasabye ko ingingo z'imwe itegeko rihana mabi akogwa afatiye ku gitsina zihana ababana batubakanye mu mategeko zivanwaho. Izo ngingo zirahonyanga uburenganzira bwo kubaho mu ibanga, ubuzima bw'imiryango, uburinganire hagati y'abantu hamwe no kudakumira. Ingingo ya 60 mu itegeko rihana mabi akogwa afatiye ku gitsina ryo mu mwaka wa 2016 rirahana inyifata ituma mabi afatiye ku gitsina kogwa. Iryo tegeko rikaba ryarashavuje abatari bake igihe ryarengana kubera ryashize mu ngingo zaryo uburyo bwo kwambara impuzu budashemeye, rivuga ko bishobora gutuma abazambaye muri ubwo buryo bashobora gukoregwa mabi afatiye ku gitsina. Ishyirahamwe Amnesty International itangaza ko iyo ngingo hamwe n'izindi ziri muri iryo tegeko zihana abakoregwa mabi afatiye ku gitsina kandi zikanabambika iceyi ko zikwiriye kuvanwaho. Iryo shyirahamwe rivuga ko uretse guhinyanyura gushasha ibyerekeye amategeko, abategetsi b'u Burundi bategerezwa gukora ibishoboka byose kugira haboneke uburyo n'inyigisho bikwiriye mu ntumbero yo gufashira gushyira mu ngiro amategeko. Iryo shyirahamwe kandi risaba abageramiwe n'amabi akogwa afatiye ku gitsina gufashwa mu buryo bukwiriye. Imenyesha ko bategerezwa kugishwa inama mu mugambi wo guhinyanyura amategeko gushasha hamwe no mu gufata ingingo ku bijyanye no gushyira mu ngiro ayo mategeko. Ishyirahamwe Amnesty International ryasabye kandi u Burundi kwemeza no gushyira mu ngiro byihutirwa amategeko yerekeye uburenganzira bw'abapfasoni ku mugabane wa Afrika yatewe ku igikumu mu gisagara cya Maputo muri Mozambique araheze imyaka 20. Ayo mategeko yaragize uruhara rukomeye cyane mu guharanira uburenganzira bw'abapfasoni ku mugabane wa Afrika. Yarafashije kandi abapfasoni kuronswa ubutungane.
Arakoze Fide Niyongabo, turaza gusubira mu Burundi mu kanya gato. Tuvuye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho abantu 2024 aribo barwaye SIDA mu ntara ya Kivu ya Ruguru. Umubare munini w'aba bantu ugaragara mu nkambi z'impunzi zitandukanye. Iyi ni imibare yatangajwe mu nkambi y'impunzi ya Burengo ubwo hizihizwaga ku mugaragaro umunsi mpuzamahanga wahariwe kurwanya SIDA ku rwego rw'iyo ntara. Jimmy Shukani bakomera.
Iyi mibare yatangarijwe mu nkambi y'impunzi ya Burengo aho hizizwaga ku mugaragaro umunsi mpuzamahanga wo kurwanya SIDA ku rwego rw'intara ya Kivu ya Ruguru. Ubusanzwe uyu munsi wizizwa ku isi buri tariki ya mbere ukwezi kwa 12 buri mwaka. Muri Kivu ya Ruguru abarwaye SIDA bazwi n'ibigo bitandukanye bya leta bishinzwe ubuzima ni 2024, ariko abenshi muri bo bakaba ari impunzi. Ibi bikaba bitera leta kutamenya neza umubare wabo. Niko bwana Obe Mungili uyoboye ikigo cy'igihugu gishinzwe kwita ku babana na virusi itera SIDA PNMLS mu ntara ya Kivu ya Ruguru abwirirwa rya Amerika.
Mukimbizi wote kwenye iko kama hakuna kugeza ubaho impunzi ziri biragoye kumenya umubare w'abanduye virusi itera sida, ariko imibare dufite mu baturage basanzwe ni 2024. Mu nkambi z'impunzi rero niho hari umubare munini bitewe n'intambara z'urudaca zabaye mu duce twabo, kandi abagore benshi bagafatwa ku ngufu. Ibyo byatumye leta nayo idashobora kumenya mu by'ukuri abanduye sida ni bangahe mu nkambi z'impunzi.
Wakimbizi
yongeraho ko mu nkambi z'impunzi ariho hagaragara umubare munini waba barwayi, ku buryo leta binyujije mu bigo byayo bitandukanye itarabasha kumenya umubare nyakuri. Ariko hari icyo yizeza ko guverinoma igiye gukurikirana mu buryo bwimbitse iki kibazo, aba barwayi bose bakamenyekana bityo bakitabwaho ku buryo bukwiriye. Ubwo Radijwi rya Amerika yashatse kumenya impamvu ubwandu bwa sida bwiyongeraho cyane mu nkambi z'impunzi mu burasirazuba bwa Congo, twavuganye n'umwe mu bagore babana na virusi itera sida, nawe wahunze mirwana ari gutashatse ku izina rye rimenyekana.
Inakuwa zaidi kwa sababu siye wa mama, tunaona mtoto aezi lala njala.
Bitubo cyane kuri twebwe abagore twahunze intambara, kuko haba ubwo wabuze ibyo guha abana, ibyo kurya ntabyo, umugabo akaba ntacyo nawe yazanye. Ubwo rero umuntu uraguha 2000 ukaryamana nawe utazi niba afite uburwayi cyangwa niba bufite. Igihe ugiye kwa muganga bagasanga waranduye virusi itera sida.
Madame Françoise Kamatu uhagarariye ishyirahamwe ry'abahuye n'ubwandu bwa sida mu ntara ya Kivu ya Ruguru, avuga ko leta nayo itabitaho nk'uko bikwiye nk'abandi barwayi bose. Abantu bose bagomba kumenya ko uwanduye virusi itera sida nawe afite uburenganzira nk'ubw'abantu bazima. Ariko ikibabaje ni uko guverinoma nayo itatwitaho habe na gato. Iyo umuntu yanduye virusi itera sida bamufata nk'aho atari umuntu nk'abandi, ahubwo bakamuvangura, ibyo bigatuma nawe yumva ko atari umuntu nk'abandi. Igihe rero itegeko ryo kubahiriza uburenganzira bw'abantu babana na virusi itera sida rizubahirizwa, nibwo n'umubare w'abandi uzapunguka. Kuri uyu munsi Minisiteri y'Ubuzima yashyizeho igikorwa cyihariye mu rwego rwo kumenya uko ubuzima bwabo buhagaze. Hari bamwe twavugishije ubwo bari bategereje ibipimo muri iyi nkambi ya Bulengo.
Tuje kwipimisha turebe ingambi kuko ndi habura uburwayi, tuje kwipimisha. None si twese niko tuhujije ubuzima, rye baba yigwaye ugasanga bambukirije abandi
bari kuvuga bari gupima sida, sinone natwe twebwe ipimisha turebe.
Imiti hari aho ugera ukabona ni imiti mikeya, ariko noneho wajya kuyivuza ukumva ya miti baguhaye ndihuye n'uburwayi bwawe, bitewe n'uko batubwiye ngo hano baradupima bamenye uburwayi bw'umuntu. Nuko njye nsinziraga ndi no kugenda mu rugendo nkiyibagirwa garwara n'amagoti, ugasanga n'intoki ziri guhinara kumva naza kwipimisha kuko mbyumvishije yuko bari gupima abantu uburwayi.
Raporo zitandukanye zasohowe n'amashyirahamwe atabogamiye kuri leta muri Congo zigaragaza ko ubwandu bwa virusi itera sida bwiyongeye kuva mu kwezi kwa kabiri umwaka wa 2023 kurusha umwaka wa 2022. Ibibazo amashyirahamwe agenda agarukaho cyane kurusha ibindi ni ukubura imiti n'ubundi bufasha bw'ibanze ku barwayi ba sida muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Muri raporo ishami ryawo ni ryita ku barwayi ba virusi itera sida UNISIDA, abarwayi 540 babaruwe kuba barwaye sida, 8000 gusa nibo bafashijwe mu bigo nderabuzima bitandukanye byo muri Congo mu mwaka wa 2022, ariko abandi bakaba batagira ubufasha. UNISIDA ivuga ko kugeza ubu bufasha bukiri buke cyane ugereranyije n'ibindi bihugu byo muri Afurika y'Iburasirazuba. Ishyirahamwe ry'abaganga batagira umupaka MSF ku ruhande rwayo rivuga ko ubwandu bwa sida bugenda bwiyongera umunsi ku wundi kubera imitwe yitwaje intwaro ikorera mu burasirazuba bwa Congo, aho abagore bafatwa ku ngufu cyane kurusha utundi duce twose two mu gihugu. Muri raporo yayo MSF yatangaje ko abagore 70 bafatwa ku ngufu, ibyo nabyo bikaba rimwe mu mpamvu zikomeye zishobora kuba zitera ubwiyongere bw'ubwandu bwa virusi itera sida cyane ko abibasirwa ari impunzi. MSF ivuga ko inkambi igaragara mu ifatwa ku ngufu kurusha izindi ari ya Bulengo, ibi bigatuma n'umubare munini w'abandura virusi itera sida, yewe akaba ari nabyo bitera guverinoma gukora ubukangurambaga bwo gufata ingamba zo kwirinda no kurwanya sida muri iyi nkambi. Imibare ya nyuma itangwa na komisiyo y'impunzi muri Congo CNR ishami ryayo riri muri Kivu ya Ruguru ivuga ko inkambi ya Bulengo ifite impunzi zibarirwa ku 264. Jimmy Shukrani bakomera, Ijwi rya Amerika, Igoma.
Bakunzi b'Ijwi rya Amerika, umwaka urashize tubategurira ikiganiro cy'ubuzima bungabunga ubuzima. Ikiganiro tubagezeho dufatanyije na Flash TV yo mu Rwanda buri wa kane na buri cyumweru. kujwi rya Amerika gitambuka kuri radio kwa gatatu ndetse no ku mbuga zacu zose. Nimutubwire nyuma y'umwaka icyo kiganiro mwacyakiriye mute cyabafashije iki mu buzima bwanyu, mutwandikire mubinyujije ku rubuga rwacu rwa Facebook.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, ibiganiro byacu birakomeje. Uyu munsi urukiko rw'ikirenga rwa leta ya Colorado mu burengerazuba bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ruratangira kuburanisha ubujurire mu rubanza rw'abaturage bashaka kubuza Donald Trump kwandikwa ku rutonde rw'abakandida mu matora y'umukuru w'igihugu ataha. Edi Rwema abahinkuru.
Uru rubanza ruturuka ku baturage batandatu bo muri Colorado bafashijwe n'umuryango udaharanira inyungu witwa Crew Citizens for Responsibility and Ethics in Washington, wazobereye mu byo kujora imikorere igayitse y'abategetsi no kubakurikirana mu mategeko iyo bibaye ngombwa. Barega Trump ko yigometse ku gihugu binyuze mu gitero cy'abayoboke be cyo ku itariki ya gatandatu y'ukwezi kwa mbere mwaka w'2021 ku ngoro y'inteko ishinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Capitol. Bityo rero ko bikurikije itegeko nshinga ry'igihugu mu ivugurura ryaryo rya 14 igika cya gatatu, guverinoma ya Leta ya Colorado idakwiye gushyira izina rya Trump ku mpapuro zo gutora majonjura yo mu ishyaka rye ry'abarepublikani azahakorwa ku itariki ya gatanu kwezi kwa gatatu umwaka w'2024. Ku itariki ya 17 y'ukwezi gushize, umucamanza wo mu rukiko rw'ibanze rwo ku rwego rwa leta yaciye urubanza avuga ko Trump afite uruhare mu bikorwa byo kwigomeka kuri guverinoma y'igihugu, ariko ko afite uburenganzira bw'uko izina rye ryandikwa ku mpapuro z'amatora. Barajuririye bavuga ko bitumvikana ko umuntu wemejweho icyaha cyo kwigomeka ku gihugu yakwemererwa kugira umwanya mu butegetsi, kandi ko binyuranyije n'itegeko nshinga ry'igihugu. Trump nawe yarajuriye avuga ko urukiko rwamuhohoteye rumwemeza icyaha atigeze akora, kandi ko nta rukiko rufite ububasha bwo kumubuza kwiyamamaza no gutorwa. Kuri uyu wa gatatu, inteko y'abacamanza bose uko ari barindwi urukiko rw'ikirenga rwa leta ya Colorado rwatangiye kumva impande zombi. Guverinoma ya Colorado isaba ko icyemezo cya nyuma na nyuma cyaba cyarangije gufatwa ku itariki ya gatanu y'ukwezi kwa mbere gutaha, kugira ngo imenye niba izashyira cyangwa niba itazashyira izina rya Trump ku mpapuro z'abakandida. Nyamara kandi umwanzuro w'urukiko rw'ikirenga rwa leta ya Colorado nawo ushobora kujurirwa mu rukiko rw'ikirenga rwo ku rwego rw'igihugu. Uretse uru rubanza rwo muri Colorado, izindi nkarwo zizwe mu nkiko za leta byibura zindi esheshatu arizo Alaska, Maryland, Michigan, New Hampshire, New Mexico na Rhode Island.
Edirwe murakoze, nkuko nari nabibararikiye tujye mu Burundi, aho mu mpera z'icyumweru gishize mu ntara Rumonge hahimbajwe umunsi mpuzamahanga wahariwe ubwiherero ku isi. Ni umunsi wizihijwe n'abarobyi aho bukorerwa hose ku kiyaga cya Tanganyika, bafite ubwoba ko bashobora kwandura indwara zituruka ku isuku nke kuko nta misarani haba. Inkuru Ijwi rya Amerika yabateguriye ifatanije n'inshuti zayo mu Burundi muragezwa na Tirive Ndayishimiye hari Kigali mu Rwanda.
Ushitse kumwe hawa Rumonge usanganirwa n'amajwi atandukanye, imifunda y'amazi asesa ku musenyi no ku mato, aya bafundi baba bariko barasanura ubwato canke bakora amamoteri yabwo bagira ko bayatsa kugira bumve ko yakize, induru z'abana baba bariko baroga mu mazi z'abari mu isoko y'imboga mbisi zigurishwa aho ku nkengera za Tanganyika mu gitondo. Hari indagara zanikiwe ku buyungiro bwubatswe aho ku musenyi, abapishi bariko barategura imfungurwa z'abarobyi, bamwe botse imikeke abandi batetse ku mashiga ibyo abarobyi bafungura abavuye mu kiyaga bagakoresha inkwi. Harubatswe kandi utuzu tw'amahema dusamburwa iyo igikorwa cyo kuroba gihagaze. Ni muri utwo tuzu abarobyi bajyamamwo kandi bakabikamo ibikoresho bitandukanye by'abarobyi. Ku ibarabara ryubakishijwe amabuye rimanuka rivuye ku kaburimbo rije Bujumbura cyo kimwe no ku mpera z'umusenyi wa Tanganyika, haramaze adandarizwamo ibikoresho by'ikirobyi n'ibifungurwa abarobyi bakunda gukenera. Amaze amwe yaho ku ngera za Tanganyika hanu musaka kuko yabomowe n'amazi ya Tanganyika igihe kiyaga caduga muri kino gihe atabantu bayabamwo. Kuri uwo mweha harababa bariko baroza amakinga n'amapikipiki hamwe n'imiduga. Abakenyezi bamwe bo mu gisagara ca Rumonge bariko barahamesurira, abandi bariko barahogereza ibyombo. Abana nabo bari mu munezero ntangere kuko bariko baroga Tanganyika. Ikitagaragara ho kiyaga n'utuzu twasugumwe abarobyi abaje kurema isoko abahirigwa batru batunze indagara zanikiye canke abahadandariza ibikoresho bitandukanye bashobora gukoresha iyo bafashwe n'umusonga. Mu gitondo uri kurahaca bisaba kurikanura, urashobora guhonyora umwanda mukuru ubufukishije umusenyi baba bitumyeho mu ijoro. Abarebyi bo kuri uwo mwe baremera ku kibazo caho bihagarika kiri mu bibahanze. Umurobyi ati:
keshi tukumye kwihera twigira mu ikontineri y'inaho cyaje twihinyije ibintu byasambutse nta handi dufise tujya nta hariho kukubwira aho mu mpango zawe ntibakwemerera.
Mugenzi we babanaho kumwe hawa rumonge nawe ati: turariha kugira turonke aho twihagarika.
Ufuntu kese bigenda turi ngaha twifasha ngaho kwa mutama wero umuntu akariha amajana abiri. Ego cyane na dosi ziriyo ukeneye koga uri amajana abiri. Mu bisanzwe iyo tutari hafi turi nko mu site gutembera nk'aha ruguru ku kaburiye aho ubuteramiye yitwara iti ziriho barazifita arugara ugiye acaguye ifunguro kuguru ukifasa nyuma ukasuriye amajana abiri wagize kuyitumba.
Abo barebyi bati: hari naho tuja gusaba aho wihagarika kumuhana abakakwanira
byose ugenda gusaba kumuhana ngaha kumuhana kanaka naho nyine batakuzumva ntibasobora kuguha bikunda amakenga turafise nyine ko dusobora guteka ningwara furani urabona ni nakutanga ni kumina ameze misafu ni nyinshi ico dusaba nka komite rongo ikiro byisanga nabandi bo babizezwe ko batuzanira utugikosora kwiherera mu
aho rero niho hava kwihagarika aho babonye. Toyi Gabriel arongoye runanirwa barovyi mu Burundi aremeza ko imyeha nka yose yabarovyi kukiyaga Tanganyika atagira utuzu twasugumwe kuvaho amazi Tanganyika adugiye
kumyeha y'uburovyi nka hose murabona iko twatewe n'ikiza cy'umwuzurira kukiyaga Tanganyika aho wasanga aho twubase utuzu twasugumwe hose twarasambutse twaratwawe kubera yuko cyara caraduze kirarenga hafi imetero ijana na tutasikanije imetero ijana n'itanu.
Ubwo runani rw'abarovyi rwarashikirije ico kibazo abarongoye amakomine ari ku nkengera za Tanganyika kandi barizeye ko ayo makomine afise imyeha y'uburovyi azokumva kamo babateye. Ariko intambamyi zo kuronka aho batwubaka ziracahari nk'uko bishikirizwa na Toyi Gabrieli.
Ariko ikibazo naho ubwo buryo bwoboneka naho amakomine yogira ico afashije akubaka ushuje kwasugumwe hariho imyeri imwe imwe usanga ari kigoye kuronka ikibanza cyo kubaka mu twenzo kwasugumwe kuko aho ukoze gatoya ucabuma ngo hanahe wanje aho ukoze gatoya uvumera mu iparasera y'umuntu.
Baba barovyi yabo wabaserukira bose barafite amakenga ko kubera ubwo bukene bwaho bihagarika bishobora kubatera indwara ziva ku isuku rike. Mu gihe hahimbaza umunsi wahariwe utuzu twasugumwe kuri uyu wa mbere z'ukwa 12 aho mu rumonge ku civugo kivuga kiti: twihutishe impinduka zidushikana ku isuku ritunganijwe neza kandi rikingiye. Umuhanuzi ntayegerezwa muri ubwo bushikiranganji yamenyesheje ko abarundi 2.2% bacihagarika mu Gisanze. Intara ya Kayanze ya nyuma ifise ingo 15% zifise utuzu twasugumwe twa kijambere. Bujumbura mu Gisagara niyo ya mbere igeze ku ngo 46% bafise utuzu twasugumwe nk'utwo. Ku bijanye n'utuzu twasugumwe tubayabaye Karusi niri imbere ku bice 82% nayo Bujumbura mu Gisagara bakaba bageze kuri 65%. Nestor Girukwishaka umuyobozi w'amazi isuku n'isukura mu bushikiranganje mu byo bujeje harimo amazi igihe yashikiriza ijambo ryo guhimbaza uwo munsi yamenyesheje ko henshi mu bibanza bihurirwamo n'abantu benshi harimo n'amashuri 3 twasugumwe tuhabazwa utuhari natwo usanga tutagirirwa isuku co kimwe no mu ngo zimwe zimwe. Ibyo rero ni intanduruko y'irandagata ry'indwara ziva ku isuku rike. Ariko leta irafite umugambi wo kubaka muri ibyo bibanza utuzu twasugumwe mugabo mu mihana abantu bo kwimenya
tumenye ko amazi basabano atamara inziyo tureke kwa amatuzerinze kuko nta leta cyangwa ishyirahamwe kanaka rizoza kutwubakira utuzu twasugumwe mu ngo iwacu kirishoboka ibyo.
Uwo muyobozi ajeje uvy'isuku n'isukura ahimiriza ahubwo abarundi gukoresha utuzu twasugumwe kuko inyungu itari ku magara meza gusa.
Mu myaka iheze ibivuye mu tuzu twasugumwe byafatwa ko ari ingorane. Mu bihe bya none iyo mbono yarahindutse kuko ubu benshi kandi henshi ku isi nayi wacu tudasigaye inyuma abantu barijukiye cyane kubyaza umusaruro ibivuye mu tuzu twasugumwe mu kubikoresha nyifumbire gutyo umwimbu ukiyongera
netori giruko ishaka umuyobozi w'igisata kejeje isuku n'isukura yarongeye koko mu tuzu twasugumwe hashobora kuva umwuka abantu bakoresha mu gucana amatara cyane guteka ibifungurwa
abo twari kumwe mwese turabashimiye na hadusoreje ibiganiro twari twabateguriye mukomeze kugira ibihe byiza.